Mwakoze guitamu khadio isanganiro ndabaramutse ndo anikaze mura no makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri ibikuru byagize abantu batandatu bo ku mutumba wa Karinzi muri zone Muramba komine ubanza intara ya Bujumbura barafunzwe kuva kuri uyu wa kabiri batanu muri bo bagirizwa kuba kubise umutama w'umureme cha Kiago gushika aho bamwica nkuko ababibonye babimenyesha haribonekeza ubukene bw'amazi ku bitaro bikuru bya Rutovu no mu makaritie harimo mashasha yaho mu Rutovu muri komine buri intara ya Burunga cyane cyane mu gihe cici abanyagihugu bagasaba leta kuronsa amazi meza nkuko bakoresha amazi bavoma muruzi Kigira bavuga ko batera indwara zituruka ku isukurike nayo umugambi paeje ngo ntiriko urafasha ugaruka gwinshi kwiteza imbere mu gihugu bivugwa ndio medi n'interetse muhinga mu by'ubutunzi akaba numwigisha muri kaminuza inonose y'ibijanye n'iterambere ry'amashira hamwe kubgiwe kugira uwo mugambi paeje ushike kwihangira urirama abarongoye bategerezwa kwisunga ibindi ibihugu ngivyo bikuru bigize ano makuru umukanyi sase ni nkuri mwimukwayo
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ano makuru tuyahera mu gisata cy'ubutungane abantu batandatu barafunzwe kuva kuri uyu wa kabiri batanu muri bo bagirizwa ko bakubise umutama w'umuremesha Kiago gushikaho bamwica byabereye ku mutumba wa Karinzi muri zone Muramba komine ubanze ntara ya Bujumbura hari mu gihe cyo kwimana nk'uko babibonye bimenyesha abanyagihugu baho mu Karinzi bakavuga ko umutama yaratashe mu ijoro ari kumwe n'ubavukana basanga mu nzira abasore batandatu bari kumwe umwigeme umwe baca amategeka gutaha kugira ngo ntibamushurashuze wa mwigeme atashe abo basore baci bafata abagabo babiri barabakubita umwe nashoboye kubigobotora ariruka ariko uwundi basigaye baramukubita gushikaho yita Imana mu ntwaro bavuga ko abakoze icyaha bari bahungika barore mu Kayanza ariko ngo barafashwe barafunzwe n'uwo mwigeme akaba afungiwe muri komisari y'ububanza kumva z'amatohoza nk'uko urongoye zone Muramba abimenyesha akaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu Space Kaitasi Kabanyana muri cyo gisata nyene abanyagihugu ku mutumba mwange muri komine Rumonge intara ya Burunga bari bugarije parake ya Rumonge ku muhingamo ukuru uyu wa kane bakabasaba ko uheruka gutahukana ikibanza cya mbere matora ibakuru imitumba ari kugwa uwo bivuga ko yari yagirizwa kurenga ibigo ibyo bavuga ko aremenanya parake ya Rumonge ikaba yavuye irekura uwo munyagihugu ni nk'utwaza Pascal Ndayisenga
nk'uko byiganwa n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Mwange uwo aheruka gutahukana ikibanza cya mbere mu matora y'abashije inama b'imitumba ngo yahagaritswe nk'igihe cy'isaha zitandatu n'igice zo kuri uyu wa kane bemeza ko yoba yagirizwa kurenga ibigo kuri uyu mutumba abo banyagihugu bakaba bavuga ko ari biremenanya ari karakoregwa bamwe bemeza ko badatahura impamvu yari gushigwa ku ntonde z'abitoza akiyamamaza amatora akaba agatogwa ivyo kurenga ibigo bikaza mu nyuma abo banyagihugu bati twamutoye tuzi ko ataka ibiciwe abandi bemeza ko bamuzi kuva kiri umwana bakemeza ko atanga isombi bari bwigere bumva kuri Oscar nije imbere
Yiti shuri mbona kubera ikatamusi numwe twigeze tumumvamwo ubukati biki
Abanyagihugu bati twamutoye tumwizeye nibamurekure
nibarekure umutware tujye ku mirimo kuko yaba umutware mubi ntiyari gutorwa ku majwi 1500
igipolisi cya Rumonge cyavuye gishika kwigiza inyuma abanyagihugu bo ku mutumba wa Mwange bari baje kugariza parake ya Rumonge muri parake ya Rumonge baremeza ko uwo munyagihugu yatahukanye ikibanza cya mbere mu matora aheruka y'abakuru b'imitumba yahagaritswe kuko hari uwamwitwariye ariko bakemeza ko amatoza cakogwa kugira ngo hafatwe ingingo parake ya Rumonge ikaba yahavuye kura Oscar nije imbere maze atahana n'abanyagihugu bo ku mutumba Mwange aheruka gutahana ikibanza cya mbere kugira ngo awurongore mu Rumonge Pascal Ndayisenga Radio Isanganiro
Arakoze Pascal Ndayisenga ngisata cy'amagara y'abantu bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara cha Kayanza muri komine Kayanza intara ya Butengerera bemeza ko abana benshi batonka igihe gikwiye gushika ku mezi 6 ngo kuko usanga hariho n'abana batangura kuhabwa imfungurwa ku mezi 3 cyangwa 4 ibyo navyo ngo bigatumwa nuko ababyeyi babo baba bari kurondera icyo tunga umuryango abana bonka bakabasigira abakozi cyanke bene wabo bakabaha imfungurwa hatara kuhagera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu urwanya sida butekanya guteza imbere ubuvuzi kama gura bukorera habona kandi bukore byisunze amategeko n'ivyashikije kuri uyu wa kane na Oscar Ntiyabose umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje ajeje ubuvuzi bubereye Burundi buhimbaza umunsi wahariwe ubuvuzi kama muri Afrika usanzwe uhimbaza mu bindi ibihugu kwa 31 myandagaro avuga ko kugwego kwa Afrika ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ubuvuzi kama bukoreshwa n'ibice bishika 80 % by'abanyagihugu
isanganiro yadiridu
Hadiyo isanganiro n'amakuru arabandanya mu gisata cimibano haribonekeza ubukene bw'amazi ku bitaro bikuru vya Rutovu no makaritie harimo mashasha yaho mu Rutovu muri komine Bururi ntara ya Burunga cyacane mu gihe cici bamwe mu banyagihugu bemeza ko bakoresha amazi avuma mu ruzi kigira akabatera indwara zivuye ku isuku urike basaba leta koronsa amazi meza Ferdinand Uwimana umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine Bururi avuga ko kuri ivyo bitaro no micungararo yaho hagiye kongerezwa amazi azi nayimbwe mukuzimu nishyamwe amazi wota zeno nzamimana
Nani majamazi likoroka marobine yu mwigwati gishasha mukato murutovu bikaboneka ko amarobine yaho yumye cyane abanyihu bahaba bahitamo gukoresha amazi y'uruzi kigira asanzwe arimo bicane bavuga ko igihe cici ariyo ayo mazi akunda gukenera cyane bagapfa gukoresha ayo ya kigira nubwo ngo bamaze kubatera indwara nyinshi
kino kigwati hose na ntandi hari bomba ritsa amazi cyo gituma duchatuhita mukoza ngamu kigira
ngaruka mbitumaze kubona nuko muri mwe rimwe abana bafatwa na diare natwe gwa ntudukuze kagira ati ngira ngo byaheva kunakora ayo mazi ko baravuga yuko amazi mabi atera indwara nyinshi
kubitoro bikuru vya Rutovu naho nyene ngo ukene bwa zimeza buribonekeza Serge Atangimana asiruko gwego kwa foroma avuga ko baca bikora ku modokari zija kuvoma kure cyane kugira ngo baronke ayo bakoresha ariko bikabatwara uburyo bwinshi
iyo bishitse amazi agakena turikora ku modoka zisanzwe zihari zikadufasha kuzana amazi bayakuye mu myonga ha amazi ashobora kuba ari iyo kibaye kiringwa kinini ya ingaruka biratuma ibitaro hari amahera bikoresha tukoreshejwe mwivyo
abo bose basaba kuronswa amazi meza kugira ngo boroherwe
ico dusaba nuko amazi yokongerezwa ko ayasanzwe hari biramaze kugaragara ko ari make adashobora kukwira abantu bose
umunyamabanga ashingwe ko kwa komine ya Bururi avuga ko ibyo bitaro vya Rutovu no mu micungaro yaho hagiye kongerezwa amazi meza yimbwe mu kuzimu aho nyene mu Rutovu nishiramwe amazi wota mbere ngo ibikorwa byo gutunganya umugende w'ikilometero n'igice ngo bikaba bisa n'imiriko birarangira Ferdinand Uwimana avuga kandi ko komine iye kubandanya isabyo shirahamwe libandanye ritanga amazi meza no mu karitie nshasha ya Kigwati mukato naho nyine ngo baronke amazi meza mukato ka Rutovu mu ntara ya Burunga Zenonza Mimana, Radio Isanganiro.
Zenonza Mimana, umugambi paeje ngonuriko urafasha ugaruka gwinshi kwiteza imbere mu gihugu Giomedi Ntetse muhinga mu by'ubutunzi akaba ari umwigisha muri kaminuza inanose ibijyanye n'iterambere ry'amashyirahamwe bivuga abona ko impinga ikiri ndende kandi umutahe umugambi paeje waronkejwe na leta waruhagije kugira ugaruka rushobore gutera imbere umuhinga mu by'ubutunzi akavuga kandi ko ikibabaje ari ingene amafaranga atangwa kugaruka rumwe rumwe ndasubizwa kandi ategezwa kunguka kugira urundi gwaruka rushikigwe
ahantu babwira yuko payeje ironka amafaranga menshi cyane ubironka amafaranga ku mwaka wa 2024-2025 mwaka uheze waronse amafaranga ashika ku miliyari 48 amafaranga menshi cyane kuko ashaka kwa baba kimwe kijana cy'amafaranga urundi bukoresha ni kuvuga ufatse no ku mabanki yasanzwe akora urudandazwa rw'amafaranga umuntu yovuga yuko banki commerciale zifise capital sociale nyinshi ziri munsi y'imyari 16 ivyo rero niko ndavuga rero yuko impenge kiri ndende ko ubushomeri buracaboneka kandi urabona ko n'amafaranga y'abajene baronka amadeni bataronka uko bayashaka na cyane cyane gusanga ufatiye ku migambi bafisha ko barafinansha 20% uravye mu maraporo yabo abasabye hamba ikindi gitere ingorane kuri payeje amafaranga atangwa hari natagaruka ivyo nivyo navuga cyane cyane ufatiye kuri amafaranga mugabe umuntu yovuga yuko impinga ikiri ndende kuko bwa ubushomeri yabaye amafaranga akoreshwa urana ko atagaruka yose payeje igihe leta yahagarika ujye mugambi wo kujya amafaranga payeje ntiyo bandanya ibaho kurima igihe bayikuri payeje nuko yogira ama societe de production iga finansa abantu bafise gutransforma ubutunzi bw'uburimyi n'ubworozi ica gatsongera kaja no muvyerekeye la recherche la technologie
kubga Diomedi ninteretse kugira uwo mugambi paeje ushike kwihangira urinama aburongoye ngo bategezwe kwisunga ibindi bihugu gatankaro ku gihugu cagana aho uwo mugambi utagaze gusa gutanga uburyo kugaruka ahubwo waruherekeje rwateza imbere imyuga rukayishira ku buryo bwa none no guhingura umwimbo Naye mafaranga arenga miliyari 52 z'amarundi yamaze gutangwa n'uwo mugambi paeje ngo shikira imigambi irenga 4000 y'ugwaruka kuva utangwe gukora mwaka w'2021 gushika mu kwezi kwa kane uno mwaka bishikizwa n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo akavuga ko imigambi ihabwa uburyo ariyo babanza gusuzuma ko ihuye n'ibyo igihugu gikeneye Desire Manirakiza agasanga hari ico bimaze guhindura mu iterambere ry'ugwaruka
hari impact y'ubwigenge icyo no kwita autonomization kugaruka gwinshi abo tumaze guhingurane bose barakubwira bati twebwe kubwacu page taraza twari tumerewe nabi ubu turiko turakora hanyuma page iratuma habaho ikintu kubana neza nabantu kuberako uko kuntu twagerageje gukora ibishoboka byose ntihagire kamwana wa mama bya bintu by'abahutu n'abatutsi ntihagire ikintu nakime kiboneka muri ivyo byatumye abantu biyumvira neza page yaratumye abajene benshi bahinduka mu mutwe atampinduka mu mutwe ibaye naho mugoma mukazana amamiliyadi n'amamiliyariti nta nakime gihinduka hanyuma rero paeje yarashije gutanga akazi ku bajene benshi irakirea ubuzi bwinshi abenshi ngira ntibabubona paeje yaranashoboye no kugwiza umwimbo no kubera ko paeje yashyizeho amakoperative agira ku 2500 arimo ibigori akongera akarima ibiraya mu gutanga umutayi w'ibanze twisunga iki icambere twisunga ico twise akabijya ku mugambi akona ko nakahe uteza kuba ari umugambi uzana impinduka mu kibano no kuvuga nk'ubu uzanye umugambi w'isabuni mu kibano abantu bose barahindurirwa ubuzima mugabo nk'ubu ugiye nko muri community yari ya ruguru ukavuga kuzogenda kubakorera ama pièces de rechange y'umuduga atanu mafise y'umuduga umva bica bigorana yuko iyo projet iza gukorera ngaho hantu kandi atamarche yafise bega uyo mugambi uzotanga akazi kurundi gwaruka bega no mugambi uzotanga impinduka ku gihugu hanyuma caturaba ni wabari umugambi ushoboka hari umugambi ushobora kudashoboka nkubu uzanye umugambi usaba yuko twe tuguha umutayi wibanze ungana ni miliyaridi 500 uwo mugambi nta udushoboye donc catukura hanyuma ikindi hari gihe ushaka gusanga uwo mugambi tuwaye umutayi ugasanga umugambi udashobora kurenga urubibe na rumwe nawo nyene duca tubanza kurindiriza
uyu muyobozi umukuru w'umugambi paeje asigura ko ugaruka ruhabwa ingurane ruri mu migwi itatu ariko gose ko rutegerezwa gusubiza ayo mafaranga avuga ko imigwi ibiri ya mbere yabwa ingurane izosubizwa hadasabwe inyungu mu gihe umugwi wa gatatu wahabwa ingurane n'amabanki ku bwishingizi bwa paeje Desire Manirakiza anamenyesha kandi ko ingurane itangwa isubizwa mu kiringo kiri hagati y'imyaka itatu n'imyaka cumi hano tuye turangiza n'amakuru tuko turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri mwe kuna Clovis niyo nkuru mwanda y'umutegamatwi ibiganiro bya radio isanganyiro